Andanye kumviriza ijwi rya Amerika. Miliyoni za nshuti muteze amatwi ibiganiro by'ijwi rya Amerika risamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turi kumwe mu biganiro vya ino genekerezo rya 2021 ukwezi n'ucukwa 12 muri 2017 hano muri studio ya 18 muri kumwe na Jewe Diane Nahazwe.
Abana singiraho ndabaraza aha niho twarara kubera aka kazi kuhari gatoyi
cyo twese ariko twako bodufasha kuko kubushika n'ubu n'isaha nta muntu abona tuvuga ataje kudufasha twa kumanika ayo mabati.
Aba ni bamwe mu banyagihugu muri komune Rugombo y'intara ya Cibitoke mu Burundi batagiraho bakika umusaya nyuma y'imvura ivanze igihuhusi yaraye iguye mu ijoro ryaheze ryo kuri no wa gatatu. Iyo nkuru co kimwe ntiyerekeye abashinga amateka b'igihugu ca Uganda baraye batoye ku bwinshi ntiguro y'itegeko rikuri imyaka y'amavuko perezida Torenza kugira ngo aramutswe ico gihugu. Turazigaruka ko handi hato mugume hagufi ya maradio yanyu. Ariko mu nkundire ndanze ndabwire muri make ko masaha ari imbere inama ya bose bihugu biri muri ONU iza kugira ico ivuze kuvyerekeye yuko Yerusalemu yoguma ariwe mugwa mukuru wa Israel canke itoguma ariwe mugwa mukuru wa Israel. Donald Perezida wa Leta Zunze za Amerika Donald Trump akaba yagabishije abashobora kudatora iyo ngingo. Majambo yiwe yarayagize ati ndugure twa mugina duhava dukurikiranira hagufi ingene ayo matora aza kugenda. Igihugu kiza kwanka iyo ngingo kizotakaza amafaranga Amerika igifashisha. Ati nta kuntu botwara amafaranga yacu munyuma ntibadushigikire muri iryo tora ndugaye twa mugina. Aha mukibuka ko iyo ngingo yari yaburijwemo na Leta Zunze za Amerika ku munsi wa mbere mu nama ya ONU hijejwe amahoro n'umutekano ku isi. Kuri iryo gabisha rya Amerika, umwe mu ambasaderi b'abanyaburaya muri ONU yavuze ko ibihugu bimwe bimwe bihava bihitamo gusiba muri iryo tora ryo kuri no wa kane kugira ngo ntivyiteranye na Leta Zunze za Amerika. Iyo nteguro y'itegeko irwanya ingingo ya Amerika kuri Yerusalemu ihava ihabwa inama ya bose ya ONU rero yateguwe n'ibihugu vya Yemen na Turukiya, bimwe mu bihugu vy'Abarabu n'Abayisilamu badashigikiye yuko Yerusalemu yoba umugwa mukuru wa Israeli. Umushingwa bikorwa wa ONU yajejwe vy'imfashanyo muri Sudani y'Epfo yatangaje kuri no wa gatatu ko abakozi batandatu bakora mu bisata bitanga imfashanyo bari baraburiwe irengero mu buraruko bushuye irengero bw'ico gihugu basubiye kuboneka kandi ko ataco babaye. Alain Nudehu havuga ko abo bakozi batandatu umunyamabanga umwe hamwe n'abanya Sudani y'Epfo batanu bakorera amashirahamwe abiri hari haheze imisi ne barazimiye mu gihe bariko baja mu burengero bw'igihugu. Ishami ry'Ubumwe bwa Buraya ryasavye kuno wa gatatu ko hatanguzwa amatohoza ataho yegamiye muri Ethiopia inyuma yo gutana mu mitwe hagati y'abanyagihugu mu ntara za Oromiyo na Somalia y'ubuseruko aho hoba harishwe abantu bashika kuri 61 mu ndwi iheze ku munsi wa kane n'uwa gatanu ku matariki ya 14 na 15 z'ukwezi kwa 12 niho abo bantu bicwa muri ako gace kama kabayemo ubwicanyi bufatiye ku moko aho abantu baharurwa mu majana bamaze kuhasiga ubuzima abaharurwa mu bihumbi amajana nabo barateshwa ingo zabo nkuko bishikirizwa n'abategetsi. Umushikiranganje wa mbere wa Ethiopia mu ijambo yashikirije ku munsi w'Imana yarohojeje imiryango yose yabuze muri muco yise ubwicanyi buvangura. Haraheze imyaka ibiri Ethiopia ihanzwe n'ingorane z'imibano ubutunzi na politiki zimaze guhitana abaharurwa mu gihumbi kuko bishikirizwa na komisiyo ijeje vy'agateka kazi na muntu mu gihugu ca Ethiopia. Hadijugi Amerika mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nshuti bakunzi mutwumva muri mu Rwanda mutwumvira ku 104 n'ibice 3 ku murongo ya FM. Mushobora kandi kumva iganiro vyacu muce ku rugagwa internet ariyo wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com. Turi kandi no kuri Facebook aho muhasanga makuru ni VOA radio yacu.
Iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
iwanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwa bayeho mu buzima bwiwe bwa misi yose
iwanyu mu ntara ni cyanyu
Nongere ndabahika z'imiryango irenga 80 yo kumurwa mukuru wa commune Rugombo y'intara ya Cibitoke mu gihugu cy'u Burundi ntigira aho ikika umusaya kuva kuno wa gatatu imvura ivanze n'igihuhusi yarasambuye uburaro bwabo abavuganye n'umumenyesha makuru wa Evariste Nziko banyankabagize bati turajumarariwe reka tumve inkuru yaduteguriye
Iyo mvura ivanze n'igihuhusi yarunyonye bitari bike na cyane cyane uburaro n'inyubako rusangi byemezwa na mustandere wa commune Rugombo Mufaso ni Beatrice Kaderi atanga ibitigirije vyononekaye.
Urabona ivyo ni ibintu bishika ta wabiteguye bigashika uko n'impanuka muri rusange tubyita impanuka. Hano amazu yabomotse ashika 86 ku mitumba itandukanye ntituzi ko hari ho izindi kumbure bahava babona izo nizo gushikisa hamwe n'iryo shure ry'ibirasi bitatu. Nibyo dufise igitigiri cabyo. Cyononekaye.
Bamwe mu banyarugombo ntibagira aho bakika umusaya biturutse kuri iyo mvura ivanze n'igihuhusi gize imisigwa mu kiyaya cy'iyo ntara yo mu buraruko bushyira uburengero bw'u Burundi abahuye n'ibyago amazu yabo akaguruka ubu ntibagira aho bakika umusaya bagasaba gufashwa.
Hanyuma ubu ntitufise aho turyama kuko ntidufise uburyo turakenye iyo twasaba ko leta yo dufashe kugira ngo turonke ahantu twoshobora gutshira umusaya
bona rero aha abana singiraho ndabaratsa aha niho twarara kubera akakazi ko hari gatoya icyo dusaba nuko leta yo dufasha kuko none nka bizosaba umutahe utari mutoya
cyo twese ariko twako bo dufasha kuko kubushika n'ubu ni saha nta muntu wabona tuvuga ataje kudufasha twe twamanika yo mabati abana bajya mahanze
nukuri ubu leta nkuko ari umubyeyi yo dufasha ikatugarukiraho abo bantu bakaronka aho bashira umujyango niko twosaba
abo muri commune Rugombo imvura yarigize imisi yataze ubu iri kwigwa ku bwinshi abahaba bavuga ko ibateye ubwoba kuko ivanze n'igihuhusi uno mugabo no muri mparambo ya mbere ya commune Rugombo
oya ubyo kuri kuva nabaho twatumaze imisi tutaronka imvura mugabo imvura yiguye ya oya kabisa yopfumireka kugwa gushya yo gusiga abantu batagiraho barara nubwo kuri leta tagize ibyo kwabwira ngo yironderere uburaro waba bantu ndabona ibana cyari ngorane
mustandere wa commune Rugombo avuga ko abahuye niyo mvura ivanze n'igihuhusi bari mu bihe bigoye agasaba ko imbere yuko haboneka abagira neza bofasha ku rwego rwo hejuru abatashikiwe niyo ngorane bo barafashije ababanyi babo mu kubaha indaro
impanuka ishikiye umuntu rero twe guco dukora no kuremeshanya hagati yacu hanyuma ivyo dushoboye gufashanya nko kuri abo baba bagize ibibazo twebwe nyene twese dufashanyije n'abanyagihugu tugasubira tugafashanya kugira ngo turabe ko nk'abari hanze baba bararavye aho baba barakitse umusaya nk'aho ku mashuri naho tugerageze turabe ko nk'aho abana bigira twosubira gusanasana bukebuke kugira ngo niburi buri kirasi kimwe cyo kibe kirabonetse ubu uyu imbere tugira imana kuko urabona benshi ntibari ku ishuri bahejeje ibibazo bari muhira ariko tukipfuza ko twokora uko dushoboye kose dufashanyije nyine n'abenegihugu n'ababyeyi kugira ngo turabe ko igihe bazogarukira bavuye mu buruhuko bwa Noheli na Bonane baronkaho bashikira bashobore kwiga
amazu 86 y'abanyagihugu ibisakazo byagurutse izindi zigahenuka 40 nizo muri segiteri imparambo ya mbere 30 nizo muri imparambo ya kabiri 8 nizo muri Rugeregere zindi 8 nazo nizo muri Munyika ya mbere imvura nyinshi kandi ivanze n'igihuhusi yarinaguye mu ndwi iheze muri commune Buganda iyo ntara nyine ya Cibitoke iruhande y'amazu yasambutse abana batatu barapfuye batwawe n'imyuzure nk'uko byemejwe n'imiryango yabuze hamwe n'abajejwe intwaro mu ntara ya Cibitoke yo mu buraruko ushiburengero bw'u Burundi Evariste Nziko banyanka ijwi rya Amerika
Evariste Nziko Banyankara kenuye tuanze tuve mu Burundi gato tubabwire ayavugwa mu karere abashinga mateka ba Uganda kuri no wa gatatu baratoye kubwinshi integuro y'itegeko rikura imyaka y'amavuko perezida wa Uganda Atorenza kugira ngo yemeregwe kwitoza ingingo rero yugururiye imiryango perezida Yoweri Museveni yo gushobora kwitoreza ikiringo cha gatandatu akaramukatowe azocaramutswa Uganda gushika muri 2031 umenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Kampala Ignatius Bahizi aratubandaniriza ino nkuru.
Nadara Mafabi Nathan Majere, I vote no. I vote no.
Right Honourable Speaker, I vote yes.
I vote a big yes.
Aho nubwo abashinga amategeko batoraga mu nteko ishinga amateka kubadepute basaga 400 biganjemo abo mwishaka riri ku butegetsi 317 nibo batoye ko itegeko nshinga ryo hindurwa 97 barahinyuza nuko babiri bo ntibatora ibi bikurikije cy'amezi agera kuri 3 abashinga amategeko bazenguruka mu gihugu kumva ibitekerezo by'abaturage kuri nyingingo yo guhindura itegeko nshinga byagaragaye ko rubanda nyamwinshi babihinyuje ariko abadepute batoye ko itegeko rya hindurwa bose bavuze ko babisabwe n'abaturage navuganye n'abantu bamwe nagiye mpora nabo ku mihanda y'umujyi wa Kampala gutora kuri iri tegeko kukimara kuba ariko mu bantu barindwi twavuganye nabuze n'umwe wambwira ko yanejejwe no guhindura mu itegeko nshinga kugira ngo imyaka ntarengwa kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu ikurwe mu mategeko.
Well, it like it was expected, it's done. So Museveni has a life presidency.
Aba twavuganye muri rurimi rw'icyongereza n'ikiganda uyu wati nta gitangaza kirimo niko byari bitegerejwe kuba ubu Museveni abaye perezida ubuzima bwe bwose. Uyu wati ibi bivuze ko uzaba umutegetsi wese azategeka kugeza igihe azapfira. Iki ni ikintu kibi cyane cyane. Mu myaka isaga 30 Museveni yamaze ku butegetsi iyo tuba twarabonye undi mu perezida ubuwenda Uganda yaba yarateye imbere. Uyu wati nge ntabwo byanejeje na gato ntabwo bagombaga guhindura iryo tegeko. Nge navutse perezida Museveni ari ku butegetsi nashakaga kubona ku bandi bategetsi. Abahindura iryo tegeko bareba inyungu zabo bwite. Uyu wati ntacyo twabikorera. Abatoye guhindura iryo tegeko bagiye kubona amafaranga menshi bigirire noheri nziza abandi bazahembwa bagirwa ba ministri ntacyo twahindura.
We cannot change anything now. Yes, of course, they have to gain favor from the president himself. Okay. I mean, the ministerial posts.
Itora ryarangiye bwije kandi rikishwamo no ku rwego rwa kabiri. Ubu akaba risigaje gucya mu rwego rwa gatatu ana rwo rwa nyuma kugira ngo ibitegeko ryemewe. Nyamara ariko hari ingingo yongewemo itari yaravuzweho bwa mbere yo kongera imyaka ku gihembwe cy'abashinga amategeko hamwe n'umukuru w'igihugu kuva ku myaka 5 kugeza ku myaka 7. Aho ku ruhande rw'ishaka riri ku butegetsi bavuga ko iri tegeko ritareba perezida Museveni wenyine nk'uko abatavuga rumwe n'ubutegetsi babivuga, ahubwo ko rireba abo bose bazashaka kwiyamamariza uwo mwanya, kandi ko byaba byiza perezida Museveni akomeje gutegeka kubera ko yazanye amahoro n'iterambere mu gihugu. Nyamara ariko abadepite basaga 30 b'ishaka riri ku butegetsi nabo batoye bahakanya ko itegeko ryohindurwa bongerera ku batavuga rumwe n'ubutegetsi basaga 50. Ubu perezida Museveni ugejeje imyaka 73 y'ubukuru yemerewe kongera kwiyamamaza mu mwaka wa 2021 inshuro ya gatandatu yisubirira mu gihe azaba arengeje imyaka 75 y'ubukuru yaribujijwe n'itegeko ryahinduwe. Igitekerezo cyo guhindura itegeko nshinga kigitanga ubwa mbere mu kwezi kwa 9 k'uyu mwaka habaye imvururu mu nteko ishinga amategeko, bamwe barakomereka abandi barafungwa, ndetse haba n'imyigaragambyo hirya no hino mu gihugu y'abantu bamaganaga icyo guhindura itegeko nuko benshi batabwa muri yombi. Nkuko byanabaye ubwa mbere kuva ku munsi wa mbere wa kino cy'umweru ubwo batangiye kwiga bisesuye iri tegeko mbere y'uko batora, ingoro y'inteko ishinga amategeko yari igoswe n'abapolisi hamwe n'abasirikare. Ignatius Sibahizi, Ijwi rya Amerika, Kampala.
Nuko rero Ijwi rya Amerika mu kanya dusubira ku makuru ari Burundi, ariko tukaza kwibandaniriza kuri kubera nugwanugwa ku mbuga ngurukana bumenyi.
Cha, bijya bije, biranugwanugwa kwa rivyo.
Eka nibihu.
Ngo nibihu akanira vyisomeye.
Eh, ndakubwiye kwa tarivyo.
Nivyo.
Sivyo.
Nivyo.
Eka sivyo.
Eh, dupinge. Eh, dupinge. Utangike.
Eh, mupinga mupingi. Umvize Ijwi rya Amerika irabeshutse ibihuha ikabaha inkuru y'imvaho.
akajisho ku mbuga ngurukana bumenyi inkuru irikiranugwa nugacane ijanye n'ikiringo c'uburuhuko bw'abanyeshuri bo mu mashuri y'intango nayisumbuye cagabanijwe n'umushikiranganje bw'indero mu gihugu c'u Burundi. Harababona rero ko bigiye guhungabanya urutonde rw'ivyigwa hamwe n'amagara y'abanyeshuri. Mugenzi wacu Bujumbura Diane Ndonse yabiciye hirya no hino atubwira idonito.
Inkuru ivuga ko umushikiranganje w'indero Jean-Pierre Ndirahisha yafashe ingingo yo kugabanya ikiringo c'uburuhuko co ku Noeli na Pasika cahora kimara indwi zibiri kikamara indwi imwe, ubwo muci bwamara amezi abiri bukamara ukwezi kumwe. Ibi bikaba vyateye ibibazo bamwe n'abandi kubijanye n'ingene ikirangamisi c'ivyigwa kizokoreshwa uyu mwaka. Amakuru ijwi rya Amerika rifise nuko amashure amwamwe avuga ko atatariki itomoye bafise y'igihe abanyeshure bazosubirira kwiga inyuma y'ubu buruhuko bwa Noeli abanyeshure bagira bajemwo. Ariko rero nubwo iyi nkuru yatanguye guhanahanwa muri uku kwezi kw'12, ubushikiranganje bw'indero buratangazwa n'aya makenga kuko iyo ngingo yafashwe itariki 5 z'ukwezi kw'9 uyu mwaka mu itegeko nshikiranganje inimero 610 agakwego 299. Juma Edouard avugira ubwo bushikiranganje avuga ko abayobozi b'amashure bahamagariwe gukurikiza ikirangamisi bahawe.
Umuyobozi cyangwa umwigisha yobavuga ko atabizi n'ukuri yo bakora nabe. Uyo n'umuyobozi atobakurikira n'umwigisha ni kwakunda. Nk'akaro rero nk'umwigisha wo mu mashure dufate mu mashure yisumbuye. Hariho integuro umwigisha wese agera. Integuro z'ivyigwa ingena zokwigisha kuva mu kwezi mu kwicenda gushika mu mwaka hera. Aba yabiteguye. Ndashobora kubitegura atisunze ikirangamisi cy'ishuri. Rero nta mwigisha twibaza ko akora akazi kiwe neza cyangwa umuyobozi akora akazi kiwe neza yoba ibi bintu ariho akibimenya kuko iri tegeko riramaze igihe. Nta gishasha nta cyahindutse ku kiranganze. Turabasabye rero ko bakurikiza ikirangamisi tuje gushikiriza cyo ku wa gatanu nyakanga uno mwaka turimo.
Ku mbuga ngurukana bumenyi benshi babona ko iyi ngingo izoruhisha abanyeshure. Hari nabibaza icije kungura mu bijanye n'indero. Naha nyene Juma Edouard atanga umuco anavuga ko intumbero atari kuruhisha abanyeshure ariko nyabuna amashure arihiganwa kandi ko bisaba inguvu.
Intumbero nuko tukeneye kuduza umwanya abana bamara kwishura, umwanya abana baba ariko bariga. Ni kuvuga duteranije kuva indwi imwe yo mu kiruhuko cya Pasika, iyindi yo mu kiruhuko cya Pasika cya Noel, n'indwi zibiri zo ku kiruhuko cyo muci. Byerekana yuko hafi abana bazomara ukundi kwezi kwishura. Ibyo rero bizotuma n'abigisha bashobora gutanga ibyigwa byabo borohewe bakabitanga rero mu buryo bwiza kandi ni kuneza y'abantu.
Nubwo inkuru iriki irahanahanwa ivuga ko uburuhuko bwo muci bwamara amezi abiri buzomara ukwezi kumwe siko biri, bwagabanijwe ko indwi zibiri, bitegekanijwe ko buzotangura itariki 14 z'ukwezi kw'indwi buhere itariki 10 z'ukwezi kw'9 z'umwaka buca dutangura w'2018. Nayo ubwo muri iki gice cya mbere cy'amashure bitegekanijwe ko buzotangura itariki 23 z'ukwezi, hama abanyeshure basubire kwiga itariki 2 z'ukwezi kwa mbere baraye bahimbaje umunsi mukuru urangiza umwaka. Nkuko bisanzwe tubasomere ivyanditswe ku mbuga ngurukana bumenyi kubijanye n'inkuru y'indero yahererekanijwe. Duhere kuri uyu avuga ati hamwe iyi ngingo irumvikana ariko umushikiranganje abakwiye kuraba uburyo abanyeshure b'abarundi babayeho. Hari n'uyu avuga ati nukuri birababaje, umubabaro uri kuri mwebwe abanyeshure mukiri ku ntebe y'ishure. Uyu nawe avuga ati jewe ndashigikiye umushikiranganje w'indero. Nukuri abanyeshure barakwiye kuronka umwanya ukwiye w'ivyigwa kugira ngo urutonde rw'ivyigwa rutegekanijwe ruhere, naye handi hoho dushobora gusigara inyuma y'abandi. Hari n'uyu yanditse nk'umunyeshure avuga ati abanyeshure turishuye ariko umwe wese azojya ku ngaruka zizotwadukako. Uyu nawe ati nibaza ko nawe atotwara atazanye bishasha. Erega muri iki gihugu cacu nta numwe atanezererwa no kwerekana ubuhinga bwiwe, bakibagira ko nivyo bakora navyo bifise ubuhinga. Uyu nawe ati ahubwo ingingo igiteba. Tubandanye n'uyu avuga ati hariho abirihira amahera y'ishuri tuzoca tuyakura he, namba agomba ko dutaha ivyubu biragoye. dusome n'uyu avuga nk'umwigisha ati nibongereze imishahara y'abigisha rero hari n'uyu avuga ati emwe n'izindi ngingo zikomeye kurusha aho zizoza uyu nawe ati umwana w'umukene aratashe kwicara iruhande ya nyina kuko benshi babanza kunganira umuryango ibisigaye ku batunzi ni vyiza tugarukirize kuri uyu avuga ati ha nta kundi biri bugende ubwo n'ubukene leta igaragaje nta kindi kibitumye atari ubukene leta ifise butuma idatanga akazi ku barimo bashasha ingorane zigaruka ku banyeshure n'abigisha hamwe n'ababyeyi mu majambo make ku munyagihugu muto muto ewe mana tabara Burundi ibujumbura Diane Ndonse ijwi rya Amerika
iwanyu mu ntara
Tuyagire mwisanzuye kwijwi rya Amerika. Ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Tuko dusa nk'abasozera no mwaka wa 2017 twari banze ku makuru avugwa mu ntara zitandukanye zigize igihugu cy'u Burundi muri 2018 tuzongera tubandanye gucyo nyene kandi twongere ko namakuru avugwa mu ntara zitandukanye zigize igihugu cy'u Rwanda. Ubureho dukubitire muri commune Songa ni ntara ya Bururi mu gihugu cy'u Burundi aho abanyagihugu baho bavuga ku mugambi w'uturima tw'imboga two mu rugo bahimirizwa atawo bashoboye gushira mu ngiro igituma muracumva mu nkuru yateguwe n'umenyesha makuru ijwi rya Amerika I Bururi Alain Yvirankunda.
Beshi murabo banyagihugu bananiwe no gushira mu ngiro uyo mugambi w'uturima tw'imboga two musi y'urugo umaze imyaka ya 2 utangujwe n'abajejwe intwaro nabo muri zone Ndago aho banyagihugu ari nabo begwa n'uyo mugambi ugamije kubahimiriza kugira ibifungurwa birimo imboga bitereye bemeza ko badafise ubumenyi mu bijanye n'itunganywa ryatwo Felicita Muhimundu aha akavuga iyindi mvo
babanza kubitwigisha kugira natwe tumenye ingene tuzoza turabikora bica bitugora ingene tubikora kubera bataba babitwigishije naraziteye ndavomera kubera nabuze ifumbire ntizameze neza zaciye zimera ari tubitubi iyo nari mfise inyigisho mfise umuntu abinyigisha nari kubitora kandi zari guca zimera neza narose n'ifumbire ku bwanje numva ko woguma utera imbere kubera ziradufasha cane byiza wo twumvisha twese kubera ziratugirira akamaro abantu benshi zirabagirira akamaro abantu twese tukabyumva kumwe
ku bw'ivyo abo banyagihugu birimizi bongera ko batumva imvo bahimirizwa kugira utwo turima two mu rugo kandi bugarijwe n'ubukene butuma ata mikoro yo kwigurira imbuto bizeye ico kibazo c'imbuto bakagifatanya nuko abafundi b'indimo atanumwe abashikira ngo abasigurire uko bo vyifatamo mu kugira utwo turima tw'imboga two mu rugo niyongere n'umwirimizi
umva abafundi b'indimo tudushikira ntavyo tumenya ibijyanye n'indimo twatwumva indimo imboga zirengarenga z'ubwoko bwishi ntituzumva amashumeshi bikivuza ndagutakiye ariko ntitumenye na kimwe ko bataza kudusobanurira dusanga turimye ibyo tutazi tukaje dusanga turimye ibintu bidafise akamaro igihe usanga ndimye nkarima nabi ndimye utwo turima ndimye izorengarenga hari igihe nshobora gusanga nashushikiranije nyinshi haca nsanga izorengarenga nteye ubwoko butandukanye bwishi bw'irengarenga kubera batansobanuriye ingene bimeze
ku bwabo nuko igihe cyose basiguriwe mwene iyo migambi hategerejwe kuba ingingo ziza zifasha abanyagihugu koroherwa bagasaba bashimitse ko imbuto bozironswa ku buntu ivyo rero nkuko Gororioza Macumi ayaga vyo jana n'ivyigwa vyo kubajijura mu vyo kwitwararika uturima tw'imboga two musi y'urugo
ariko ubu nituronka imbuto yaza kubera ikiziba cyaratse kice kirumisha imbuto kwe gutera akagopo k'itomate kaza k'itomate ubu amashyatane igihumbi niyo turonga tusabe ko bodufashe kuba turakenye nibadufashe baduhe imbuto tukakora uko dushoboye kuko tugendana n'umuntu tukarukira ko gwe baduhe pame kubera ko tumenya ko tushonge kandi tukenye tera ko tworonga igidufashe kuyo mundi yabuze nitwaye akarunga gafuka igihumbi ashya yaho tuboga akakoza bwa kaga
nubwo biruko mu ntwaro bavuga ko uyo mugambi wo guhimiriza abanyagihugu kwitaho uturima tw'imboga two musi y'urugo ari ngombwa kubandanya by'umwihariko aha Josephine Niyongere umuhanuzi Kuzwa Mustaneri ajejwe imibano intwaro hamwe n'imico kama akemeza ko inzitizi zose zotuma utijukirwa zigiye kuvanwaho
abafundi bindi muti ko turiko turafashanya cyane twogira ibintu byo kurima imboga imboga zifise akamaro kanini mu buzima bw'abantu kuko iko kiraba gituma abafundi bindi mu begera bene gihugu ahantu hose hoba tujya turima two mu kigo hamara gacyate baje mu mihana kuza barabafasha ngena bwo tutu rima two mu kigo tuma bashaka kurima ibintu by'imboga niho kwidoga cyane ntibashaka guca bahashikira rimwe bose bazabapanga urutonde bigena bazabaragenda kubafasha abafundi bindi mora umva bitarashika ngo bace bazunguruka hose imihana yose ibe yarasoto turima two mu kigo tiko turaraba tuko turabaza muri DPI uko bahize mbuto zoshora kuboneka ibintu by'imarenga renga n'amashu ngo botekana cyane ngo nubundi turize yuko zizoboneka twazukiza abene gihugu
uretse utwo turima tw'imboga two musi y'urugo tutarijukirwa aho muri ako karere ka komine Songa abajejwe intwaro nkuko babivuga bagiye kongereza kandi amahimiriza atumirira abantu kwijukira gukoresha ifumbire mu by'uburimyi kugira ngo umwimbu wiyongere mu ntara ya Bururi mu bumanuko bw'u Burundi Alain Yves Irankunda ijwi rya Amerika
Tuko dusa nk'abasoze ariko imbere yuko duca duhava duhana gahindukira inkuru imwe ivugwa mu kambi abanyeshuri bagera kuri 83 mu kambi ya Rusenda muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo bari bamaze amezi 5 baronswa inyigisho zijanye no gukoresha ubuhinga bwa none baraye baronkejwe impamya bushobozi inkuru irambuye na Vedaste Ngabo
Abahawe seritifika uko ari 83 bigishijwe gukoresha programu za mudasobwa bavuga yuko ubumenyi bavanye mu masomo bari bamazemo igihe cy'amezi 5 bakurikirana muri santere y'ikoranabuhanga yo mu Rusenda ugiye kubafasha guteza imbere gahunda yo kwihangira imirimo bifashishije ibikoresho by'ikoranabuhanga
giye ku giti cyanje bivanye n'ibyo nize bivanye n'ibyo nabonye ngiye kuraba rero ibikoresho bikenewe ni n'abanaronse uburyo ndashobora kuyinstara ejo cyangwa ijya ejo kazosanga mu ikambi Musa arafite studio gasanga mu ikambi Musa arafite secretariat ibintu nk'ibyo bivanye n'ubujyonzo bamfise kuko ibyo nize birahagije sibike cyane kugira nashobora gukora akazi
njye kuganje kigiye kumarira aho wanje nuko mbana yuko ubu mfite kuronka akazi mu gihe basabaho umuntu afite ubumenyi mu mashini ubu ntanyishoboye kugenda nkaronka akazi kuko bampaye urupapuro runyereka yuko nize
kubera nanize ibintu bya informatique iyo bijya sinzi ingene bikora Word Excel mugaho cha designiye ibi bintu byo kwiga informatique ubundazi gukora ku machine no kwandika nanjye nka na marketing nka yasohora cyama invitation n'ibintu bintu byo bijyanye nyene muri Excel bya calcul ari bintu ibintu byo gukoresha byo guharura
muri uyu muhango wo gutanga impamya bushobozi kuri aba banyeshuri basoje amasomo y'ikoranabuhanga ishyirahamwe rya Orchade ryatanze n'ibikoresho by'ikoranabuhanga bigizwe na mudasobwa 3 na za imprimante 2 ku itsinda ry'urubyiruko 10 rutageza amahigwe gukomeza amashuri asanzwe aho ibi bikoresho bigiye gufasha uru rubyiruko kwiremera imirimo
ego twige nk'abantu tutarangije amashuri twarakoze formation muri Orchade muri Central ICT mbo tumaze kurangiza formation baradutora nka tutarangije amashuri mbo kugira ngo baduhereze donc materiel informatique kugira ngo bidufashe biduhe umusaruro bidufashe mu buzima kuko nitwagiye kurangiza amashuri ariko babonye ko ari ngombwa kugira ngo baduhe ibyo dufasha mu buzima bwacu kugira ngo turondere ubuzima natwe naho tuta cy'amashuri
bwana Murura Felix umuyobozi wa Urchade ishami ryamboko wari umushitsi mukuru muri uyu muhango wo gutanga impamya bushobozi yasabye urubyiruko rwasoje amasomo y'ikoranabuhanga gushira mu bikorwa inyigisho rwahawe wirinda gushira amaboko mu mifuka ahubwo rukitabira gahunda yo kwihangira imirimo wigishijwe kuko ariyo izafasha uru rubyiruko kwikura mu bukene Ndikumana Karim ukora muri santere y'urubyiruko n'ikoranabuhanga yo mu nkambi yo mu Rusenda abayishiramwe rya Urchade ko yakomeza guhugura urubyiruko rwo muri inkambi no mu yandi mashami
cyo twosaba Urchade ni uko yobandanye gukora imirimo nk'iyi mu gufasha abandi banyeshuri kugira babandanye barunga inkizi information nk'izi sabati bakagira n'izindi sabati nka mekanike cyangwa nka plomberie cyangwa n'izindi guzoteza abanyeshuri imbere bitewe nuko mu nkambi ya Rusenda turafise aba jeune benshi kandi benshi barifuza kugira amaformation nk'aya kandi turabona yuko amaformation nk'aya ashobora gufasha abanyarwanda aba jeune kumukwiteza imbere ku buzima bwabo bwejo
ishiramwe rya Urchade ryasoje aya masomo kuri uru rubyiruko risanzwe kandi rikora n'imirimo yo guharanira uburenganzira bw'abana ndetse no gufasha urubyiruko binyuze mu myidagaduro Edasengabo kubwijwe rya Amerika mu Rusenda mu ntara y'Amajyepfo
Njuti, banyuranye mwari muduteze amatwi ningaha duce dusozerera ikiganiro cacu ari co rwanyu iwanyu mu ntara mwakoze mwe mwatwumviriza bakoze abanyamakuru bacu batandukanye bagize ico baterera kugira ngo ikiganiro cacu cuno musi gishoboke kuri mikro muri studio ya 18 Washington DC mari kumwe na Jewe Diane nahazwe muhinga bw'ivyuma hariyo Innocent Kimenyi afatikanije na ingenieur twemi uko turi batatu tuyifurize kuranirwa mu banyu no mu vyanyu mugire umunsi mwiza.